Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabara mu kicenye shuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imigwi amayikipe nserukira ya gihugu iyo mupira w'amaguru aturuka mu migabane itandukanye igize isi arimo mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka kizobera muri Qatar yamenyekanye muri tombora yabereye mu ico gihugu ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije. Umugwi A ugizwe na Qatar, Equateur, Senegal n'u Burundi. Umugwi B urimo Ubwongereza, Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na kimwe hagati y'ibihugu bya Pays de Galles, Ukraine na Ecosse. Umugwi C ugizwe na Argentina, Arabia Saudite, Mexique na Pologne. Umugwi D urimo Ufaransa, Denmark, Tunisia na kimwe hagati y'ibihugu bya Peru, Australia na Emirats Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umugwi E ugizwe na Espagne, Budagi, Ubuyapani na kimwe hagati y'ibihugu bya Nouvelle-Zélande na Costa Rica. Umugwi F urimo Ububiligi, Canada, Maroc na Croatia. Umugwi G ugizwe na Brazil, Serbia, Ubuswisse na Cameroon, mu gihe umugwi H urimo Portugal, Ghana, Uruguay na Korea y'Epfo. Igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka kizotangura ku itariki 21 z'ukwezi kw'11 kirangire ku itariki 18 z'ukwezi kw'12. Mu kiganiro muri Isanga turavuga ku maikipe ari muri iyo migwi itandukanye, na cyane cyane imigwi amaikipe azoserukira akarere ka Afurika arimwo amahirwe yoba afise yo gushobora kuva mu nkino z'amajonjora hamwe no gushobora gushika kure muri ico gikombe. Twatumiye Theodore Ntunga, umumenyeshamakuru w'inkino, na Suleiman Niyonkuru nawe nyene umumenyeshamakuru w'inkino, bompi bakaba bari Bujumbura mu Burundi. Batumire, ndabaramukije.
Ndakuramukije neza.
Yego, ntangurire kuri wewe Suleiman. Uravye iyo migwi ama equipe nserukira gihugu ava mu turere dutandukanye twisi azoba arimwo, na cyane cyane ibihugu bizoserukira karere ka Afrika, mubona vyifashe gute? Duhere nko muri uwo mugwi A ugizwe na Qatar, Equateur, Senegal n'u Burundi.
Mfatiye ku mugwi uzoserukira karere ka Afrika canke se muri rusangi umugabane wa Afrika muri rusangi, ndavuga ko imigwi izoserukira ku mugabane wa Afrika ndavuga ko harimo ibirinda bita cane mu buryo bugaragara, kandi sinavuga ko yari bikwiye by'ukuri. Mugabo mfati nko ku mugwi wa A urimwo Senegal, navuga ko Senegal ni ekipi no mugwi navuga ko ufise amahirwe menshi cyane, kuko no mugwi ufise icyo no kwita mu nzira zose bateguye, haba kuri ruhande rwa staff, haba ku bakinyi, navuga ko bameze neza. Ikindi nashobora gushyira bari mu bihe byiza bivanye no kubarika no gutwara igikombe cya Afrika. Ikindi gi Senegal giye guseruka muri kino gikombe cy'isi, ni Senegal yigeze n'ubundi kuba igera yitwara neza, rimwe bakinyi bigeze kuba bitwara neza muri kino gikombe 2022, kuko umumenyereza w'i Senegal murabona ni we yigeze kuba ari kapitene wa Senegal mwaka wa 2022. Bisigura ngo rero navuga ko ni umugwi navuga uri mu kibanza cyiza chance, uri muri groupe nziza ishobora kuba izogera izurengana inkino za mbere yitwaye neza.
Turavye mu mugwi B, ndabona harimo Ubwongereza, Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na kimwe mu bihugu vya Pays de Galles ikrene kose ikeneye gukina inkino za nyuma mubona gute mu gwibe
uyi mugire bavuga ko no mugwi ndavuga ko umeze nk'ukomeye duke nabo ntanye komeye duvuga ngo harasimbo birate bwo bacana mu gwo ari umubi no duvuga ko bwo ngeze ni gezi na bimwe ni meri ye cyane usibye ko harimo ni igihugu cha Dan nacyo nyine no duvuga ko ari igihugu mubira mu mupira wabo mu bihugu byaba ezefe cyane ikindi nacyo bwo bashaka kimwe duvuga ko bamaze kumenyera amahigano amwe n'aya na cyane cyane usanga batina muri shampiyona y'Abongereza baramenyereye style de chance ko n'umugwi uvuga ko uza kuba tubona cyane umugwi w'ihugu cyo Bongereza kuri raya gusubona n'ibihugu bya Hayi cyane bakiri bahashe n'uvuga ko Bongereza kuza buri gihe buri hejuru cyane gufata ku bwe n'amuri na pole.
Alo?
Ndabumva neza.
Telefone yawe iragimeze ukuntu kigagurika sinzi ko hari ahantu kwigira ahuri wo kwigira ahantu reception yomera neza
no buga connection ayi allo
allo ndakumva
ati kuri connection je navuga ko bimeze neza ku rundi ruhande rumwe sinzi mwebwe kaza okay
yego umega nsanda nubumva neza wari kuravuga ku mugwi se wasubira ukatubwira neza mu mugwi se
allo ndabumva ejo je
ndabumva ntimwosubira mukavuga ku mugwi se ugizwe na Argentina, Arabia Saudite, Mexico na Pologne
umugwi ugizwe na Arabia Saudite ndetse na no buga ko kubwanje icambere cyo igihugu cy'Ubwongereza navuga ko ni igihugu gifite amahirwe menshi cyane urabye bari kumwe n'ibihugu navuga ko biramenyereye Coupe du Monde n'ibyo mugabo ugiye kuraba imikinire yabo kacura abandi ingene Ubwongereza abakinnyi babo baba bakina muri shampiyona isa n'uko ari imwe abakinnyi nka 80% ku ijana ugasanga bakina muri shampiyona imwe Tire de Genie imwe umumenyereza wabo n'umumenyereza Southgate nubuga ko amaranye umwanya munini y'abantu bakinyi nubuga ko bari favori cyane gusumba ibindi bihugu naho tubona ko n'igihugu nka Mexico n'igihugu nubuga ko bifise amahirwe na cyo nyene kuko Mexico nawo nyene ku mupira turaje muri leta kuri no mugabane wa Amerika n'igihugu kimaze kwerekana performance nziza gusumba ibi bihugu twa turavuga ngo Arabia Saudite n'ibya Arabia Saudite rakomeye mu gucyishyira hamwe nk'aha na Mexico na Angleterre urabona ko Ubwongereza buri imbere cyane bivanye n'uko abakinnyi babo n'abakinnyi bamaze kumenyerana cyane cyangwa se n'abakinnyi bamaranye umwanya munini y'abakinana ikindi nacyo n'abakinnyi bateguye umwanya muremure bari kumwe n'umumenyereza wabo Southgate.
Umugwide ugizwe n'Ubufaransa, Denmark, Tunisia na kimwe mu bihugu bya Peru, Australia na Emirati Zunze Ubumwe za Barabu. Tunisia niyo iserukira Afurika muri uyu mugwi ubona amahirwe ifite araya.
Sinovuga ngo amahirwe ngo naya kuko ibihugu by'Abarabu ari byo usanga bihindagurika umunsi ku wundi na cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika mugabo ugiye kuraba nk'igihugu bakuyemo cya Mali imbere y'uko bashika muri Montreal nuvuga ko babyitwaye imwe neza tigute kuko igihugu cya Mali nuvuga ko gifite umukinnyi ku mpande zose ashobora kuba yarikuba no kubafasha kuba bose mu gihugu cya Tunisi mugabo igihugu cya Tunisi kubera nuvuga ngo hari style batanze mwa abanyafrika kumenyerana cyangwa se no mu buryo bwo gutegura navuga ko kinyizi umuntu adashobora kuyishyira kure mu bintu byo byerekeranye no mu makode ariko gusa rero urabye nk'igihugu cya France ni igihugu gifite gitanga gifite kino gikombe ukaca wongeza ko kandi ko bafite n'abakinnyi bavuga ngo generasiyo isa n'uko ari shasha mugabo irimo n'abantu bamaze kugira experience nk'aho umunyezamu wabo Igor Lloris bakagira abakinnyi bamaze gukora nk'aba Benzema nizera ko bazaba banahari bibaye na ngombwa hari gishobora no kubona mwe n'aba Olivier Giroud ba Antonio Griezmann nuvuga ko France iri imbere cyane amahirwe yafite menshi cyane gusumba izi za Denmark na za Tunisia mugabo igihari n'uko Tunisia irashobora kwitwara neza mu gihe ivuze ati ni buri bakinire kurondera amanota ku yindi migwi bakirinda bakinira no kudatakaza cyangwa se gutsinda ibitsindo byinshi mbere y'igihugu cy'u Bufaransa kuganje no vuga ko kinizi amahirwe si menshi cyane kunganya n'igihugu cya Senegal twabonye muri groupe ya A.
Nawe Theodore Ntunga ku mugwi ugizwe na Espagne, Budagi, Ubuyapani na kimwe hagati y'ibihugu bya Nouvelle-Zélande na Costa Rica mubona gute?
iyo niyo novuga ko ariyo
reka mbaze ntunga ntunga nyihanganire Suleiman mbaze ntunga Theodore ntunga uwo mugu ubona gute uranyumvaga ntunga
ndakumva
ntunyumva
ndakumva nari cyane byaza
je ndakumva nariko ndavuga mu mugwi ugizwe na Espagne Budagi Ubuyapani na kimwe hagati y'ibihugu bya Nouvelle-Zélande na Costa Rica mubona gute
mugwi cyaga cyane bimaze bise Espagne
Reka basubira baguhamagare. Jumvikana nabi ntitwumva neza. Reka mbaze kuri icyo kibazo ndakibaze West Suleiman kunyumva neza. Umugwi ugizwe na Espagne, Budagi, Ubuyapani na kimwe hagati ya Nouvelle-Zélande na Costa Rica ubona gute?
Ku bwanje navuga ko ni tore no bwako imeze nk'ikomeye cyangwa se ni groupe no bwako no mugina bwako ukomeye kuko urabye harimo Espagne harimo Abadagi na Ubuyapani hakiyongera ko nubuzo bavuye hagati ya Costa Rica na Nouvelle-Zélande mugabo ugiye kuraba umupira twabonye muri mu mwaka wa 2018 kuri ku Buyapani bwakinye muri mu gikombe cy'isi twashonga twaraba n'ibi bihugu nka Espagne n'Abadagi ingene basanzwe bakina igenwa yo abinge na meze abakinyi bafise aho bari abakinyi babo basanzwe bifasha mu guserukira igihugu ngene bari kwari twara muri no minsi novuga ko ni poliza kubikomeye cyane mugabo gusanga handabura gutanga uwo muntu barashobora gutanga rabonye igihugu cyo Budagi kivuyemo Ubuyapani bukabandanya kuko Ubuyapani bwaratweretse ko kugeza ku munota wa nyuma ni ekipe n'chance no mugwe ukigera uruha no mugwe ukigera uva kuyizima ubandanya urondera isinzi naho udafite amahirwe yo kubandanya muri competition runaka kubwanje navuga ko ni pure ikomeye cyane na cyane cyane ko ifite irimo imigwi isanzwe yitabira icyo gikombe cy'isi kandi isanzwe ikimenyereye muri rusange kwacura abantu n'umupira ariko barakina muri no minsi mu bihugu byabo mu makrede nko ngaha muri Espagne ari muri Espagne navuga ko iza kuba ari pure ikomeye cyane cyangwa se izoba ari n'umugwi uzobukomeye cyane ku migwi ku bihugu bizoba biri muri no pure muri rusange
umugwi F ugizwe n'Ububiligi, Canada, Maroc na Croatia wowe uhagaze gute ku bwanyu
ku bwanje novuga ko Ububiligi ngaha nibwo buri nako bufite amahirwe menshi cyane kuko Ububiligi burafite ico no kwita kimwe cyose kurabye no kuri classement FIFA ni igihugu cyari kimaze iminsi kiri imbere mu gihe kurundi ruhande no mu kurondera ikipe novuga ko bitabagoye cyane inzira baciyemo urabona ko byaraboroheye cyane ikindi nacyo abakinyi bafise n'abakinyi novuga ko basanzwe bari kuba rifashishwa mu makwe ndafatira kuri ibyo kubera iki mu kuraba umugwi urabana naho n'abakinyi basanzwe bari gukinira aho bava urabye makrebe ariko barakinamwo bitwara gute usibye nk'umukinyi wabo Eden Hazard muri Real Madrid no vuga ko muri iminsi bitameze neza n'aba Romero Lukaku muri Chelsea no vuga ngo ntibimeze neza kuko urabona ko form ya Arsenal muri Inter de Milan tariza fise mugabo hageze muri zino competition muza makungu ari kuno bashira experience hamwe bakongeza ko naho kandi ko gudefanda izina ryabo no vuga ko Ububiligi bumeze neza cyane kurundi ruhandi igihugu cha Maroc ni igihugu no vuga ko cyakatije tike mu buryo benshi babona ko cyakonvenka bibanye n'igihugu bari kubarahura cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo novuga ko byari bigoye cyane kugira ngo baze gutsindira muri Congo mugo muri Maroc n'abanya umupira batweretse ko no muri Mondial badashobora kuba bagiye kurunguruka ahubwo bashobora kuba bafite ibikorwa bazerekana mu gihe kurundi ruhande nka Croatia ni igihugu gifite abakinyi bamaze kugira experience nka ba Luka Modric ukacura aba ni naho basanzwe bakina mu makrese bakina nk'abakinyi bakinira Croatia novuga ko Nipure na yonyene harimo ibihugu bibiri bimeze nk'ibiri fise izina rikomeye muri mondial cyangwa se mu gikombe cy'isi, Belgique ndetse na Croatie, ariko akiyongera ko na Canada, kuko Canada tugiye kuraba abakinyi babo aho bari muri mu makredi yo ku mugabane wa Buraya, ndavuga ko ariko baritwara neza cyane. Gusa tuzotanga ntabwo notangara no kubona nka Croatie isigaye, Maroc ikabandanya, mugabano natangara mbonye nka Belgique isigaye, Maroc ikabandanya.
Naho Cameroon iri mu mugwi je ugizwe na Brazil na Serbia n'u Swiss. Cameroon yamubona ihagaze gute muri uwo mugwi?
Sinovuga ko Cameroon ngahe tisa mahigwe menshi, kuko urabona nka Swiss twarayibonye muri Elo iherutse, twarabonye Brazil tusanga tuyimenyereye mu gikombe cy'isi ingene yitwara, dusanga tuyimenyereye kuri muri Copa America ingene yitwara, ikindi nacho kisaba kinyi bari mu maklebe na cyane cyane ko mu maklebe y'i Buraya usanga nk'abakinnyi ba Brazil 70% usanga bafise bifashishwa cyane bakina. Ku rundi ruhande ugiye kuraba nka Brazil ifise national quota experience cyangwa se ubunararibonye muri kino gikombe cy'isi, harimo n'abakinnyi bagiye bitwara neza mu gikombe cy'isi cya 2014. Novuga ko Brazil na Swiss ngaha hazifite amahirwe menshi cyane, usibye ko Cameroon yoba yaritabiriye uvuga ngo irosa amahirwe ku bimwe byo kuritombora, kuko ugiye kuraba n'ingene yaringanye imbere y'igihugu nka Algeria, bose barabona ko ari amahirwe yabashyikiye atari uvuga ngo basumbije umupira Algeria. Ku bwanjye novuga ko Cameroon usibye experience y'umuntu bita Rigoberto nk'umumenyereza, hakiyongera ko n'ubusanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cameroon, Samuel Topis, bashobora kuzopushinga cyangwa se gutera ingufu umugwi wa Cameroon, nayo ubundi ho tekinikema ku bijyanye no guhinga. Tunavuga ko abakinnyi ba Cameroon bashobora kuzogira icyo berekanye kirenze imbere y'umugwi nka Suisse n'imbere y'umugwi wande wa Brazil, usibye ko igihugu nka Serbia n'ibyo barashobora kuyerekana mugabe imbere y'igihugu nka Brazil biragoye cyane.
Mu guherereza umugwi H urimo Portugal, Ghana, Uruguay na Korea y'Epfo. Ghana izosubira guhura na Uruguay, hamwe amateka adashemeye hagati y'ibyo bihugu bibiri, twibutse igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2010 muri Afrika y'Epfo. Muri make uyu mugwi ubona gute?
Uyu mugwi novuga ko no mugwi uzakuba uri kuratwereka ico no kwitara Uruguay cyangwa se amateka yongiye kwisubiza hagati ya Ghana na Irigwe. Ankoro urabona ko nk'umugwi wa Ghana abakinnyi bo bari barimo kijya gihe ni bake basigaye mu mugwi sero kiragihugu, ikindi mugwi nko kuri Irigwe uyu munsi wo bita Luis Suarez aracari mu mugwi sero kiragihugu wa Irigwe. Ibi novuga ko biza kutwereka match ikomeye cyane, na cyane cyane ko nona yita nk'abanyafrika tuza kwita finale, kuko n'urindi rukino ruza kwitegeze kurorera hagati ya Irigwe na Ghana. Mugabo ku ruhande rwa Portugal nibyo ifise icyo no kwita experience mu nkino mpuzamakungu, na cyane cyane muri iyo hageze muri izi nkino novuga ngo zo kumi z'ibikombe bikomakomeye mwaramumara ibonye mu 2016 muri Elo. Ikindi bafite abakinnyi bamaze gukura nk'aba ba Cristiano Ronaldo, bafite ba Pepe, bafite Generati iri kiraduga nk'aba ba Bruno Fernandes, bafite ba Luis Diaz. Portugal novuga ko kuba icyobandanya nko muri no pure, hakabandanya nk'igihugu nka Korea Bicide, hakabandanya nk'igihugu nka Ghana, biraza kuba bitangaje cyane. Amahigwe rero menshi ndabona ko muri uno mugwi harimwo ibihugu nka Portugal na Irigwe bishobora kuba bifite amahigwe menshi cyane gusumba Korea Bicide na Ghana, kuko bobo ni bya bihugu ubona ko n'abakinnyi bafite mu makrebe basanzwe bifashishwa cyane.
Rakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone, dufite Desire sibo yumva. Uranyumva Desire?
Ndabumva.
Desire uri he?
Ndi Bujumbura mu gisagara.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ufite ikibazo hama n'icyumviro ushikiriza.
Ugishikirize?
Hama n'icyumviro ushikirize, cyangwa nk'ama kipe muri aya tanu mbona byova mu icyongera amatora. Ya mbere ndabona Senegal tugeze kuraba abakinnyi ifite na cya gikombe cyo muri Afurika iheruka gutwara n'umugwi yakuyemo, kandi kubera hari n'amane ibata bajya abandi bakinnyi baba nabanamutinye ibyo avuze ribabyumvise. Hama iyindi kipe mbona ya kabiri ni mutezi iyi Cameroon naho yari akivugaho gatoya kubera itarabaha ash arabashira mu ngufu zitangaje hama yindi agatatu buke buke ikimizia mugabo iki maroke na dan na mahize mato kutosoka mafuri hama umunya afrika yebe kati apa mu Burundi yedawona ukuntu bakareje cyo mu bihugu byo muri afrika bavuga ngo hagire ndo bitanu gusa cyangwa nati afrika y'ubukere ko cyangwa yo ha dati cyangwa muri afrika hatabonye cy'umubino ahubwo arakwiye gufatira kuri reji kugira ngo abagire cyangwa bavamo umugumwe yindi umugumwe yindi umugumwe hanyuma nka bya tenezi bya harimo bya turya kandi bakafuma bavuga akabamwe ibiri atere niyo bongera iyo bongera intebe niyo bongera imiti yo muri Afrika ibazo byanze byari bitse murabije neza
murakoze turagushimiye Desire sibo yumva Suleiman icyo cyumviro cha Desire ukibona gute
sina mwumvise neza sinzi ko mushobora kumushyikiriza ko nshobora yaba yashyikirije
yari karavuga ku bijyanye na Senegal ko abona ariyo yibaza ko ishobora kuvyifatamwo neza uravye migwi ibihugu biseruka kuri Afrika birimwo na Cameroon ngo ubwira kabiri ariko nga Tunisia na Ghana na Maroc ngo nta mahirwe menshi abona ariha sinzi nimba namwumvise neza ikindi yari karavuga ngo ko ngo niyo imigwi yo muri Afrika yiyongera bogenda bararaba ngo akare uturere tugize Afrika ngo bakagenda batoramwo imigwi mugabo ntibaza ko ivyo bidashoboka biva ku mahiganwa no guhiganwa uronse yo tugenda
icambere cyo no vuga ko icerekeranye no ko Senegal ishobora kuba yobandanya na je ndabona ko bishoboka kuko umugwi barimo urabona ko harimo amahirwe menshi cyane ko Senegal yobandanya ikindi cyo mu bibutse bibukanije neza mwaka wa 2022 Senegal yakinye rukino rwa match d'ouverture cyangwa se rukino rwo gutaha rwo kugurura ihiganwa icyo gihe ba Aliou Cissé yari umukapiteni w'umugwi serukaye rwa Senegal bageze kure muri kimwe cya kane icyo gihe batsinze n'igihugu ntihenze batsinze igihugu cy'u Faransa nicyo cyari ni bati bigo cyo gufaransa hari muri Corée du Sud nibo bari banafite ni France cyo genio ya mumunyu muri karate finale bakuye muri gihugu cha Turkey mu gihe kurundi ruhande ugiye kuraba nka Senegal y'uno mwaka ni Senegal ubona ko mu angle yote ha uheriye mu izamu inyuma kuba kinyira kina hagati mu kibuga ubona ko bameze neza cyane no vuga ko habuzemwo uwo bita umukinyi umari wo kumarira cyese nk'umunimeri 9 yuzuye no vuga ko rero ni equipe ishobora kujya muri competition mu bihugu byari byose kaba yohangana bikaba byoshoboka washura barona pure na no mugwe barimo ukabona ko ifite amahirwe menshi cyane mugabo kurundi ruhande nka Maroc nisunze umupira berekanye ejo bundi ku rukino bahura na DRC birashoboka nabo ko bashobora kuba bogera kure mu gihe tuvuze nk'ibihugu nka za Ghana nibyo yari igeze kubikomeye mu minsi yaheze mugabo ugiye kuraba nko mwino minsi abakinnyi bariko baragendera ko navuga ko nta bitangaza nta bakinnyi niteze kubona ko bazohava berekana ikintu gitangaje cyane ko nk'ubu usanga afite nk'aba Thomas Partey bafite ba Idrissa Baba bakina muri za Mallorca bakagira nk'aba Josepho ahige bakina muri za Celta Vigo abo nabo n'abakinnyi ubona ko no mu makrede barimo na makrede bari hasi usibye nk'aba Thomas Partey nta handi hantu uvuga ngo hari umukinnyi wa Ghana w'igihangano gikomeye cyane ubwo ngo bazogera kure je kuganira ndabona ko Maroc n'igihugu nka Senegal birashoboka kuko urabona ko bafite na experience muri icyo gikombe kuko ubwiye nko kuraba kurundi ruhande nk'igihugu nka Maroc cyangwa se nk'igihugu cya Senegal ni ibihugu igihe cyose bagiye bitabira hari icyo bagiye berekana nk'ibitangaza muri kino gikombe cy'isi yego kandi ndabona ko Senegal birashoboka Maroc nayo avekera performance batweretse n'ino minsi nawe nyine birashoboka mugabo Kamerune bifuze experience y'abakuru babo novuga ko bishoboka n'icyo bagiye kwitabirira ku icyo zigira ku munani novuga ko nabyo birashobora gupushinga bakabogera kure muri kino gikombe naho tubona ko inzira baciye mu mapore ari inzira igoye cyane ndetse n'umupira batweretse muri no kandi baherutse gukina mu gihe kurundi ruhande nk'igihugu nka Tunisi novuga ko ibyo batweretse mu kurodelikike birashoboka bakabyerekana muri mondiyali mugabo tugukasha turaba amayikipe bari kumugasanga ko biragoye kugira ngo baze barengane ijana ku ijana kuko urabona ko Senegal niyo nubona ko ijana ku ijana mpamahigwe yo kubagoborengana bakagera kure hashoboka
Dufite kandi ku murongo Marcel Twagirayezu. Uratwumva Marcel?
Yego ndabumva neza.
Marcel duhamagaye uri he?
Ndi hano Kigali mu Rwanda.
Ufite ikibazo?
Ndashaka kuvuga. Ndashaka gutanga ibitekerezo kwa aya makipe ahagarariye umugabane wa Afurika muri Mondial.
Mushikiriza. Ndabumva.
Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere twakwishimira ku makipe ahagarariye umugabane wa Afurika ni uko aya matsinda yose uko azitabira igikombe cy'isi cyo muri Katari, kumwe twajyaga tuvuga ko ari amatsinda y'urupfu, buriya nasanze imwe y'amatsinda yose nta tsinda ry'urupfu ririmo ku ikurikira. Ariko nanone nubwo nta tsinda ry'urupfu ririmo, ntitwabura kuvuga ko hari amakipe ya Afurika yatombowe cyangwa se yatomboye nabi. Ahangaha urebye Maroc ibihugu bari kumwe, ntabwo njye ntabwo Maroc nyamahirwe ntabwo nyamahirwe, kuko ugereranyije nanone ukareba ibihugu Maroc yisanzemo, ukareba ibihugu Tunisia yisanzemo ndetse na Senegal, utabona ko Maroc nta mahirwe twayiha ugereranyije n'umupira w'abanyamaroc. Aha rero njyewe nta icyizere Senegal, ariko Senegal si nk'icyizere wenda nshingiye ku bukaka n'ubushongo rijyanye mu gikombe cy'isi, ahubwo amakipe bari kumwe hatabayemo nka bimwe byabaye ubushize bwo wa mukinnyi yagifataga n'amaboko bagiye gutsinda ngo bave mu ntuza bajye muri kimwe cya kane, ariko ibi bikwereka yuko abakinnyi ba Senegal n'aba Tunisia bihagazeho n'ibakangwe n'ibigango bya bariya abazungu bisanze mu makipe amwe, bakitanga uko bashoboye, bashobora kuzatwereka cyangwa se kuzaduha amakuru meza muri iki gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Murakoze.
Murakoze ndabashimiye. Yari Master Twagira Yezu. Murakoze ku cyumviro cyanyu, turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga kuri tombora yabaye yerekana imigwi amakipe nse kwira gihugu y'umupira maguru ava mu migabane itandukanye yo ku isi mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka kizoba mu kwezi kw'11 muri Qatar, yamenyekanye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Tukaba turi kumwe n'umutumire na Suleiman Niyonkuru, umenyeshamakuru w'inkino ari i Bujumbura. Kuba igikombe kizoba mu kwezi kw'11 bibaye ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi yose, bizohurirana n'amashampiyona, inkino ziko ziba mu mashampiyona y'umupira w'amaguru atandukanye mu bice bitandukanye byo ku isi, hari icyo bizo harakarusho bizozana kubera abakinnyi bazoba bamaze kutangura amashampiyona babazoba biteguye neza, cyangwa hari icyo bizohindura bigakoroga izo shampiyona kuri wewe?
Je kugwanje ndihweje nkaraba no vuga ko ubwo nakarusha gakomeye cyane, kuko mu kwa gatandatu kenshi cyangwa se imyamezi kawe cyabara kibera mu gikombe, hari naho byanagira abakinnyi bamwe bari mu mvune ari benshi, abandi nabo baramaze kugira ikikuru habivanye n'uko bakinnye ibintu nyinshi, urabona ku mugabane wa Buraya harabusanga bari mu makompetisiyo agira nko kurane, bisigura ngo uno munsi igikombe kigiye kuba cya 2022 cy'isi unako kiza kuba mu kwezi kwa 11 gushira kwa 12, ni ukuvuga nabaza kuba batangiye gutangura gukina amahiganwa menshi, ntabwo inkino zizaba zirabwira mu maguru ngo tuvuge ngo baraza kuba barushe kubera amahiganwa runaka. Ikindi n'imvune hari igihe ziba ari zike tugereranyije n'izikunze kuboneka mu kwezi mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu iyo abantu ariko baritabira amahiganwa menye nayo. Ku bwanjye rero navuga ko biraza guhungabanya na cyane cyane kuri ya migwi isanzwe iba ifite abakinnyi, kuko hari inkino za bashobora kuzokina bamaze kwitabira nk'umigwi iserukira gihugu zike, hari n'iyindi migwi ishobora kuzovuga ukeneye tuzoteba gutanga abakinnyi. Ku bwanjye icyo mbona ni uko igikombe kwa kigiye kuba mu kwa 11 no kwa 12 bizoba ari byiza cyane, na cyane cyane ku migwi iserukira bihugu, kuko nta mvune nyinshi ziba zirimwo. Ikindi n'abakinnyi baba baramaze bavuye mu karuhuko k'umwaka umwe binjiye mu wundi mwaka, baba bariko baramaze kujya muri mu kumenyera competition automatisme imaze kuza. Ku bwanjye navuga ko biraza kuba ari byiza cyane ku migwi iserukira bihugu, umugabo bishobora no kuba bibi ku migwi na cyane cyane ku makerebe, kuko hari abashobora kuzokurayo imvune mu gikombe cy'isi bivanye no kwazo ariko baritangira ibihugu byabo.
Kubitira kandi tubandanye ku mirongo ya telefone, Alexi Nishimwe aratwakuye. Uratwumva Alexi?
ndagumva neza.
Alex uhamagaye uri he?
Eh ndi Kigali mu Rwanda kare ka Nyarugenge.
Ubibona gute? Ufite icyumviro?
Ndi nari mfite ikibazo washakaga kubaza umutumirwa.
Mukibaze?
Ese dukurikije ibijyanye n'umutekano hagati wenda ya Ukraine n'Uburusiya cyangwa se muri biriya bihugu, ese nta ngaruka bishobora kuzagira ku migendekere y'igikombe cy'isi? Ikindi kibazo nari mfite, ese ko mu mikino nyafurika iherutse, niba nibuka neza menya ari Champions League, twagiye tubona ibijyanye n'imisifurire hagati y'ibihugu bya Afurika, cyane cyane ku bijyanye n'ubwandu bwa corona mu bakinnyi, aho ikipe wagiye ubona abantu batishimira ibyagiye biva mu bipimo bitewe na n'inyungu y'ibihugu runaka bifitemo. Ese ibyo bintu abatumire urabitubwira iki?
Murakoze. Mumwisura Suleiman
ndabumva neza
arabajije ngo kubijanye
wi alo
muranyuva
ndabumva neza cyane
arabajije aheje kutwakura Alexi nishimwe arabajije ko umutekano ikibazo cyawo hagati ya Ukraine n'Uburusiya ngo ingaruka bishobora kugira ku gikombe cy'isi, arabaza ni ibyerekeye abarbitre ngo mu bihugu bya Afurika ngo batabyifashemo neza, hamwe ngo nabantu batishimiye kuvya ibipimo byavuye ku bipimisha COVID-19 nimba namwumvise neza.
Navuga ko abantu bakomeje kugira umutekano, bakomeje kugira amakenga ku bijyanye n'umutekano n'ibyo, ariko muribuka ko igikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya naho nyine abantu bari bafite amakenga ku byerekeranye n'icyo gihugu, kuko bari babifite amakenga kuri byinshi cyane. Ngiye kubwanje Uburusiya ku bijyanye n'inkino, navuga ko amakenga ndabibonamo cyane, kuko nabo barazi ko ni ibintu bitafekta politiki, ntabwo byinjiramo cyane. Umupira w'amaguru uburigenga ku ruhande rwabo, kandi ugiye kuraba ibikorwa byose mu bijyanye n'izi ntambara ziko zira muri Ukraine, nabona ko mu bijyanye n'inkino hashobirigira bihungabanya cyane, usibye ko bahagaritse igihugu cy'Uburusiya, cyangwa se bafashe ingingo yuko igihugu cy'Uburusiya kitazaba kitabira igikombe cy'isi. Ku bwanjye navuga ko ibyo ntacyo biza guhindura cyane. Ku rundi ruhande, ibyerekeranye n'abahagarikizi bo ku mugabane wa Afurika, nibaza ko igikombe cy'isi bigiye gutangura habaho icyo no kwita hotiklaje, harabaho formatio zishaje kugarikiza abitabira icyo gikombe. Ibi nabyo ni umwanya kugira ngo bazi bakosore tujye dukosa babonye muri kane, mugabo tutanibagiye ko n'ejo bundi tigo turabone inkino za nyuma zo guhatanira zo kurandira ikigiye kujya mu gikombe cy'isi. Twarabonye abagarikiza bitwara neza, aho navuga ko nk'uyu muhagarikiza akomoka mu gihugu cya Congo, nkanavuga n'uyu muhagarikiza Pacifique w'Umurundi ndabihawe n'Imana. Ku bwanjye navuga ko hari nk'abahagarikizi beza ku mburi bazaba bifashishwa muri zino nkino. Sinzi mwonyi butike ayandi makenga yagize,
nibaza ko cyari ikibazo cy'abakinnyi bipimisha COVID. Aravuga ko ngo kenshi byava mu bipimo byakozwe, ngira ariko aravuga ku gikombe cy'ibihugu byo muri Afurika giheruka, ngo hari abantu batavyishimira.
Nibaza ko ubu ntabwo ari igikombe cya Afurika tubitandukanye cyane, nibaza ko bijya kuba byarashyize mwene bijya nyine ni wa mugabane, ku mugabane wa Afurika hari utuntu twinshi tugenda tuba rumwe rimwe usanga tuba ari utwo gukosora, kandi turacubaka mu nyubako nyine y'umupira, turacubaka mu nyubako yo gutahura ibintu no kumva ibintu. Nibaza ko ibyo twiteze kuzobona mu gikombe cy'isi ku ruhande rwanjye.
Hanyuma ku vyerekeye imyiteguro y'igihugu kizokwakira ico gikombe c'uyu mwaka ca Qatar, haravugwa ko ico gihugu gisanzwe gikize cyane, gifite amafaranga menshi ava mu bitoro n'ubundi buhinga, ko cakoresheje amafaranga agera ku miliyaridi amajana 220 y'amadolari mu vyerekeye inyubako, bijanye n'amabarabara, bijanye n'uburyo bwo kunguza abantu metro, amastade. Murabona ko cyiteguye neza gikoresheje ubwo buryo bwacu?
Jeno vuga ko Qatar yiteguye neza kuko ni n'igihugu nko kwa bivuze nyine gisanzwe kifashe gifite uburyo bukenegwa kugira ngo umuntu ategure urubanza nkuru. Ikindi nacho amasade bagiye gukinira mu rana ko amasade batunganije neza kuko ubwi nko kuraba ronka stade yakira 180,000 stade zigera ku 8 zose nta stade nimwe yakira abantu bari mu 30,000 bisigura ngo ni igikombe biteguriye neza kukubaka gutunganya amabarabara kumwe bazunguruza abantu. Navuga ko ni igihugu cyifashe muri byose. Ku rundi ruhande ni n'igihugu wanagomba kigizwe n'abantu bavuga ko atari bake kuko imiliyoni 2,800,000. Navuga ko ni igihugu gifite public gishobora kuba bazokwakirwa bashoboye kwakira ariko banafite nabo bagenda basanga kuko iyo harimo mwabafana abantu bangana nk'uku haba harimo abantu bakunda umupira mw'icyo gihe ntizizotangara kiko turabona ambiance ikomeye cyane hariya muri Qatar. Je ku bwanje novuga ko uburyo bakoresheje ntabwo ari uburyo bwinshi kuri kijya gihugu ahubwo no uburyo bwinshi ku muntu ariko nko ku mugabane wa Afrika ku muntu ariko mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se muri mu Rwanda muri kano karere kacu mu gihe ku ruhande rwabo buba ari uburyo bwo kwitunganya mu gutegura urubanza nkuru. Kiri ku bwanje ndabona ko Qatar yateguye igikombe neza kandi inzira zose cyangwa se inzira zose zisanzwe zikoreshwa mu gutegura amahiganwa nk'aya navuga ko bazikoresheje bo banashyira ko n'agasunudo ku ruhande rwa Qatar navuga ko atamakenga afite ku ntego y'akaya y'igikombe cy'isi. Namwarije bo bari banarose n'uburenganzira bwo gutegura icyo gikombe umwanya munini wari uhari kuva mu mwaka w'2010 ndabyibuka neza hari mu kwezi kwa 12 itariki 2 niho babemerera kwemerera gutegura icyo gikombe cy'isi. Bisigura ngo umwanya wo kwitegura barawuronse mu buryo buhagije. Ntituzobona nk'ije twabonye muri Kane cyangwa muri Cameroon aho twabona ku kibuga kimwe abantu bavuga bati kibuga n'igitunganije neza ibi bakagenda muri inspection ugasanga barasubiza inyuma ibikorwa baravuga bati ibi ni mu bisubiremo. Iyo nibaza ko ku ruhande rwa Qatar ku ntego nta kibazo na kimwe dufite kama kenga.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Claude Mbamubansi. Jean Claude uratwumva?
Ndavumva cyane.
Uri he Jean Claude?
Jewe ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ufite ikibazo icyumviro?
Je nari nzizi kibazo kwa nari maze iminsi ntariko ndakurikirana ibyerekeye umupira nashaka mumbarire nk'imikino yo nk'ibihugu byo ngaha muri Afurika byo byarose tike kuda mu gikombe cy'isi.
Ibihugu ni bitanu. Ibihugu ni bitanu: hari Senegal, hari Cameroon, hari Tunisia, hari Ghana, na Maroc. Ni bitanu ibihugu bitatu byo muri Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara n'ibihugu bibiri byo muri Afrika mu buraruko.
Murakoze cyane. None ntibaratangwa kugenda barakurakura namwe abanyafurika eka n'abandi bose?
Oya, iki gikombe ntikiratangura, kizoba mu kwezi kw'11 mu gihugu cya Qatar uyu mwaka.
Okay, murakoze. Ndumva nanjye nzoyifana Maroc anasambye ndayifana.
Uzobandanya ukurikirana ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika, tuzobandanya tubivuga ko imbere y'uko icyo gikombe gitangura.
Sawa, murakoze.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ndikira hirya ariko mata iki ngo yegera ariko abanyabugo ngira ntabwo njya mbizira muri abanyamitwe
ngo jewe duwe nuko.
Yego rata, uri umunyarushangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumurwa mana
shofe, wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Yego tu ni bugo.
Ndiyo bugo.
Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Kombo taxi yaki. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Belle Forestia Brola.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, turiko tuvuga kuri tombora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije, aho imigwi nserukira gihugu igize imigabane itandukanye y'isi izoba iri mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka muri Qatar kizoba mu kwezi kw'11 yamenyekanye ico gihe. turatubi kumwe n'umutumire Suleiman Niyonkuru umenyesha makuru w'inkino ari Bujumbura mu Burundi. Suleiman, ngarutse kuri iki gihugu cha Qatar kizokwakira iki gikombe cy'isi yose cy'umwaka cyo mu kwezi kw'icumi na rimwe. Hari ababona ico gihugu uburyo cyaronse bwo kwakira ico gikombe ko bahari abayimwe amanyanga aravuga ko ico gihugu uravye umupira w'amaguru udakomeye cyane kidafise umugwi ukomeye kidafise cyo no kwita tradition mu mupira w'amaguru kandi bijanye n'imico y'ico gihugu c'abaislam abavuga gucyo uwo babwira ngwe
icyambere cyo nkuko nyene munabivuze byarabaye byaravuze cyane na cyane ko habaye ismo ninyuma yaho bamarose uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi habayeho n'amatohoza akomeye cyane bituma bikura ku ngoma abari basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA abandi nabo baratabwa no mu mbuto barafungwa novuga ko ku bwanjye inzira barosemwo buno uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi nka Qatar novuga ko byarateye amakenga benshi cyane ariko inyuma yaho iyo hamaze kuboneka ibuye burya riseruka niba ricishe isuka ibyabaye ku bwanjye n'umurenga bakakwiye kubanza kubyibagira ayo makenga akabanza agahera kuko tukaraba integuro y'icyo gihugu mbega bamaze kwakira kino gikombe bamaze kuronka uburenganzira baciye bakora gute ubwiye kuraba nk'amastade bubatse amastade agera ku munani n'amastade ubona ko yose ari kuri standard yo kuba bo kwakira igikombe runaka cyari cyo cyose mu mupira w'amaguru ibyo rero bikwereka ko naho bashobora kuba baciye mu nzira itari nziza kugira ngo baronke ubwo burenganzira bo ntibaciye bagenda ngo banebwe baciye bakora ibikorwa bishobora kubemerera kwerekana ko ibikorwa icyo igikorwa bahawe bagishoboye naho baba bataciye mu nzira nziza ku rundi ruhande ubwiye kuraba nka Qatar ni igihugu nabivuze kirimo abantu benshi gifite population niniya gifite miliyoni 2,800,000 by'abantu baba mu gihugu cya Qatar ibyo bikwereka ko aba bantu kugira ngo bazikwerekana aya mafaranga bafite by'ukuri ko bashoboye kuyakoresha bategereza kubicisha muri ino nzira yo gutegura amakompetitio akomakomeye cyane cyangwa se amahiganwa akomakomeye cyane kwakira igikombe cy'isi rero kuri Qatar abantu babifite k'amakenga abo byagiriye barahanywe n'abatarafatwa wanagomba bazotera bafatwe mugabo muno mwanya tubanza tukaraba izi n'imigiye kuziyariyo ingene yateguwe ku bwanje nse mu byo mbona abantu boreka boreka kwiyumvira ku bizoba no kubyabaye ahubwo bakaraba biri negatifu ahubwo bakaraba ibintu bizima byakozwe n'ibyo ko kwiyatanda cyangwa se twolindira kuri kino gikombe cy'isi muri rusange numva rero amakenga yohera ku bantu bari kubaragira amakenga kuri Qatar kuko kugeza ubu FIFA n'imbere abaharenganzira bw'igikombe kizoba mu kwezi kwa cumi na rimwe nuko babonye ko atakanenge na kamwe batoye kuri Qatar muri ino periode isigaye.
Nakoze tugaruke ku mirongo ya telefone aho Bimenyimana Jean de Dieu atwakuye. Bimenyimana uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye urihe Bimenyimana?
Uhamagaye ndi muri Tanzania.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro shikiriza?
Ufite ikibazo kimwe gusa ngomba kubaza umutumirwa.
Yego.
Hanyuma ndagomba kubaza kubera iki ibihugu byo muri Afurika kenshi bidakunze gutwara igikombe cy'isi yose biba biva ku icyo kibazo murakoze.
Musubiramo neza?
Ikibazo mfite nshaka kubaza kubera iki ibihugu byo muri Afurika igikombe cy'isi yose ibyo bihugu bidakunze kugitahukana usanga icyo gikombe kiriko kiragenda mu yindi migabane ariko Afurika ugasanga ntigwiriye rwose biba biva ku ki?
Murakoze reka abishure mu mwishure ya Suleiman.
Icyambere cyocyo igikombe cy'isi murazi ko ibihugu biserukira umugabane wa Afurika bari bikeye icyo cyambere nimba ntihenze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1930 igikombe cy'isi cyatangura gukinwa mugabo ugiye kuraba igihugu cyo ku mugabane wa Afurika cyatangiye kwitabira cyari igihugu cya Egypt nimba ntihenze mu 1934 bisigura ngo hagiye hiyongera bukebuke ibihugu bishobora kwitabira icyo gikombe cy'isi. Ibihugu mu 1994 niho habonetse ibihugu bigera kuri bitatu bishobora kwitabira icyo gikombe cy'isi biturutse mu mugabane wa Afurika. Mu 1998 haboneka ibihugu bigera kuri bitanu bishobora kwitabira biserukiye umugabane wa Afurika. Ibyo byose rero bitwereka ko
alo turamutakaje ku murongo wa telefone umutumire wacu Suleiman Niyonkuru, reka turasubira tumuhamagare mukurindira. Nsubire ndabibutse ko turiko tuvuga ku litombora yabaye muri Qatar ku munsi wa gatanu w'indwi turangije, aho amaikipe selukira gihugu y'umupira w'amaguru aturuka mu migabane itandukanye igize isi arimwo mu gikombe c'isi yose c'uyu mwaka kizobera muri Qatar yamenyekanye rero ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Twababwiye ko umugwi A ugizwe na Qatar, Equateur, Senegal n'Ubuholande, umugwi B urimo Ubwongereza, Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na kimwe mu bihugu vya Pays d'Ogal na Ukraine na Ecosse bitaramenyekana, umugwi C ugizwe na Argentine, Arabia Saudite, Mexique na Pologne, umugwi D urimo Ubufaransa, Denmark, Tunisia na kimwe mu bihugu vya Peru, Australia na Emirat Arab Uni, Emirat Zunze Ubumwe za Arabu, umugwi E urimo Espagne, Ubudagi, Ubuyapani na kimwe mu bihugu vya Nouvelle-Zélande na Costa Rica, umugwi F urimo Ububiligi, Canada, Maroc na Croatia, umugwi J ugizwe na Serbia, Ubuswisse na Cameroon, umugwi H urimo Portugal, Ghana, Uruguay na Korea yepfo. Icyo gikombe rero tubamenyesha ko kizotangura uyu mwaka mu kwezi kw'11 itariki 21 kirangire ku itariki 18 z'ukwezi kw'12. Nivyo rero tuko tuvuga mu kiganiro cacu muri sanga cyo muri iki gitondo, aho no bonera karyo kugusaba abariko baratwumviriza bakunda nk'umupira w'amaguru kutwandikira mu kashikize vyimvira cyangwa mukabaza ibibazo mukaduha inimero za telefone zanyu. Umutumire wacu Suleiman Niyonkuru yagarutse ku murongo. Mwosubira mukabandaniriza aho mwari mugeze.
Aho nari se ni kumbure rero abantu bari kuri da ubango igihugu Afrika sipoti n'ibara kino gikombe si tangi gikombe si biragoye cyane kuko iyo habonetse ibihugu bikeya byitabira ni nako n'amahirwe abafite yo kuba bongera kure mu gutwara igikombe cy'isi. Igishoboka ni kimwe mu gihe tuzaba tumaze kugira nk'ibihugu byinshi byitabira, aha amahirwe azotangura aboneke yo kuba twakwitabira kongera kotwara igikombe cy'isi. Ku bwanjye rero nubona ko amahirwe impamvu adahari ku mugabane wa Afurika yo gutwara igikombe ni kubera ubuke bw'ibihugu byitabira igikombe cy'isi, kuko nakubwiye ko twatangiye kwitabira igikombe cy'isi mu gikombe cy'isi kigira kabiri 1934, mu 90, mu 1990 niho batwongeje ibihugu bibiri, ibihugu bitatu, mu gihe mu 1998 niho twagize ibihugu bitanu, mu gihe rero bitarabanga ibihugu bigere nka 18, ntabwo amahirwe ari menshi cyane kubona umugabane wa Afurika utwaye igikombe cy'isi. Yego tuzokina tugere kure mugabo kugira ngo tugere dutwaye igikombe cy'isi biragoye cyane, ahubwo je novuga ngo igihugu cyozokora ibyiza no kuzogera muri kimwe cya kane cya kabiri gishyiri cyane, kuko nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane wa Afurika kirarengana kimwe cya kane gishyiri cya nyuma, kuko igihugu cya mbere cyakoze mu mateka ni za Senegal zageze muri kiri zakuwemo na za Afurika muri kimwe cya kane gishyiri cya nyuma mu 2002, na uvuga nk'ibihugu bya Algeria byaritwaye neza mu gikombe cy'isi. Ku bwanjye rero navuga ko nta gitangaza kwa tutagira muri kimwe cya tudatwara igikombe cy'isi.
Murakoze. Dufise kandi ku murongo wa telefone Muhigwa. Muhigwa, uratwumva?
Ndabumva cyane. Nitwa Muhigwa Protais. Nk'ikibazo nari mfite.
Yego.
Halo,
ndabumva.
Kubera iki twebwe badusaba guca mu makipe make ya atanu ariko ku mugabane w'u Burayi gusanga ari menshi, ni kubera iki?
Nibyo yariko arishura, reka subire ababwire nimba mutari mwakurikiye Suleiman wamubwira ngo igituma amakipe muri Afrika aserukira karere ka Afrika mu bikombe by'isi yose yamari make ngo biva kuki. Suleiman, uranyumva?
Baneza, ndabumva.
Yego. Donc yariko arabaza Muhigwa ngo igituma wari kurana bivuga ngo amakipe aserukira karere ka Afrika mu bikombe by'isi yose ngo ari make ngo biva kuki ngo mu gihe uburaya buba bufise benshi.
Okay, na makosisi ya mwica make baraba na cyane nko turabye nko kuri FIFA ranking tukatire nko kuri ako kantu ingene ibihugu byitabira igikombe cy'isi ingene babitora bagenda babyongereza kandi n'inama zigenda zikorana haragera igihe bakavuga ati iki gihugu twisunze ingene biko ino kontinenti ingene kiratera imbere mu mupira w'amaguru turashobora kucongeza tukongezamo ibihugu encore urabona nko igikombe cy'isi cyitabirwa n'ibihugu bigera kuri 32. Muri iyo 32 abantu bari bafite amakenga yuko bazobona cyiki nko muri ku mugabane wa Afurika cyangwa muri ibihugu bya Afurika umunani bigiye gusubira bigiye kongerezwa mbo se ndabivusa mu 1998 ariko bahiru kongereza ibihugu bibiri biragoye rero kubona ko twerko chikizwa mu bihari by'ikontinenti nazonye n'ibihugu bikiri hasi cyane kubanje yo novuga ko hari ibyo bitunga inama isifa hari igifatira ko ibyo rero mu gihe batarabifatira ko ngo abone ko umugabane wa Afrika birabwa umugabane wa Afrika wo chikigwa nawo niyo mpamvu tutazokwigera tubona ko bitariko bitajeje kuranganya amahigwe cyangwa se umugabane wa Afrika utanganya amahigwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Buraya umugabane wa Amerika kubwanje niyo mpamvu ituma tutabona ibihugu byinshi byitabira muri rusange kandi kindi nacyo iyi umupira ufatwa nk'icyo no kwita patrimoine ndavuga mu kirundi kiraza kuva kingora neza kubisa kugisigura n'ubujya umupira ku mugabane wa Afrika sino vuga ngo turi wa mbere bose mbere ku buryo tuvuga ngo ni kintu cyitwirigwa ariko ugiye nko ku mugabane wa Buraya ni kintu gihabwa agaciro mu buryo bukomeye cyane kubitse n'icyo no kwita agaciro karemere gusumba ibindi bintu cyane bisigura ngo mu gihe kuno mugabane wa Afrika hakiri bwa bijyanye byo gukwega ibirenge amakrebe yo ngaha ku mugabane wa Afrika ne yitwara ibihugu biterutse ngene byitwara hariya muri Mondial ngene bigenda biragoye kuzobona n'ubundi ibihugu byo ku mugabane wa Afrika byongereza muri kino gikombe cy'isi.
Perezida wa FIFA Gianni Infantino aherutse kuvuga ko icyumviro cyo gutegura igikombe cy'isi yose uko imyaka ibiri itashe ko kitigeze gishikirizwa n'ishyirahamwe ayoboye FIFA ariko arabavuga ko icyo cyumviro yagishikirize abona ko haraba nk'ama amashyirahamwe y'umupira w'amaguru cyane cyane iburaya yabiteye ivyatsi avuga ko bishobora kugira ingaruka ku mashampiyona yabo kandi byotesha kanovera k'igikombe cy'isi yose kubwanyu aravuze ko icyo kimvyo kitamuvuye ko kitavuye no kwishyira hamwe ayoboye ariko carabuzwe cyane nikiye mubona ingaruka byari kugira kibaye ku imyaka ibiri itasha kuba imyaka ine
isumbe cyo nime buriya cyo bandikagora kuko ngo tugura abantu akatari za uburenganzira bwo gutegura igikombe cy'isi 2010 aho no munsi hagize n'ubundi abantu babigiza amadirishya n'abigiza amakenga ikindi nacyo hari amahiganwa akomakomeye ku mugabane wa Buraya asakinwa aho na cyane cyo kandi za Champions League hari uruganda zoba rukorakorwa kuko imirimo y'uko bimenyere byo kwereza abantu no kudandaza bigabanuka uko twobona habonetse nka dufate hakaboneka nk'ibikombe cy'isi cya mu myaka buri myaka ibiri ibiri byose bizikuma cyane y'amahiganwa yo ku mugabane wa Buraya ikindi nacyo tutibagiye ko hari ibikombe bisanzwe biba ku migabane itandukanye dufate nko kuri ku mugabane wa Amerika haraba Copa America ku mugabane wa Buraya haraba ibintu buri myaka ibiri ku mugabane wa Afrika haraba kane iba buri myaka ibiri bisigura ngo iyo migabane yose nko mu gihe hotegurwa nk'igikombe cy'imyaka ibiri byongora kugira ngo bajere bya bikombe byo kuhuza migabane muri uwo mupira w'amaguru kuko baraza kuvuga no munsi sinza gushyira amafaranga yanjye muri shampiyona y'abongereza kuko muri shampiyona y'abongereza mu gihe ejo hazoba kane mu gihe hazoba eno ndaza gushyira amafaranga yanjye muri ero ubundi nawe araza kuvuga ati ndaza gukura amafaranga yanjye muri nategura kuzashyira muri Mondial ndaza kuyashyira muri Copa America bisigura ngo hari uburyo bw'urudandaza bugenda bugabanuka kuri babandi basanzwe baterera ibi bikombe iki gikombe cy'isi kubwanjye navuga ko Infantino ibyo yashyikirije yabishyikirije kugira ngo yerekane ko FIFA idashyigikiye by'ukuri igikombe cy'isi cya buri myaka ibiri ibiri.
Patrice Mono ari ku murongo wa telefone uratwumva? Uhamagaye urihe? Urihe?
Mererere muri Zambia.
Washikiriza icyumviro cyangwa niba ari ikibazo ufite ukanyarusa?
Ndafite icyumviro hamwe n'utubazo dushya tubiri.
Munyarutse? Sindabumva? Sindabumva neza.
Ntakumva.
Wagaragaza kukigira hirya yaho uri kugira twumve neza ukanyarutsa?
Ego.
Ego.
Ndi cyo ikagitaye cyo kugira ngo
mateka yinzabo n'abateka se muri kugoya ama kandi n'ani tsetariki kuba tumenyereye igihugu cyakiriye igikombe cy'isi ariko cyugurura inkino ubu byatanye insegurite kubera ko sikenge nabonye n'urenga mu gihe cyo kugurura iyo shampiyona na bari katare izo kugurura inkino byavuye kuki
murakoze reka abishure Suleiman ngo kuba mu bisanzwe igihugu cyakiye igikombe cy'isi yose arico cugurura inkino ngo kuvyereke katango kabitazokina mu rukino gukugurura ngo bya byatewe niki
oya icyo cyo nabavuga ko hariho nahandi byagiye biba igikombe cy'afrika batatu gikina match de verite cyangwa se rukino rwa mbere kuko ubiye kuraba nko mwaka 2002 Senegal yarakinye yarakinye kandi cyo gihe ikina igikombe cyari cyabereye muri bakinye n'u Bufaransa igikombe cyari cyabereye muri Korea du Sud cyangwa se muri Korea y'Epfo si Korea y'Epfo siyo yakinye urukino rwa mbere ku rundi ruhande ugiye kuraba nk'ubu mu iminsi impamvu zikurujiye kubwa ndiko ndabibonamwo murabona ko zijya nkino zizogenda ziba mu masaha ya hafi hano urukino rwa Qatar rwari ruteganijwe niba uri buri ko guhoba igihe cy'isaha zitanu z'umurango mu gihe abenegihugu cyangwa se abanyagihugu bo muri Qatar n'icyo gihe haba n'amasaha yo gukora haba n'amasaha ya business biraboneka ko bashobora kutaronka public nk'iyo bifuza kuzobona ku rukino mu gihe anasaza kuba yegejwe imbere impamvu rero nyamukuru n'ubu ntiratangazwa by'ukuri na FIFA ntibarashyira ku mugaragaro mugabo ugiye kuraba ikirangamitsi bagihinduye kugira ngo niba uri buri urukino rwa Qatar ruze kuba rwakigwa ruze kuba ruri ko abantu benshi bamaze kuva mu mirimo kuko bati barushyira n'ihenze rwa rukino rugira gatatu kuko imbere yaho hazora inkino zibiri bisigura ngo rero bashatse korohereza abanyagihugu bo muri Qatar cyangwa se abasanzwe abakiriye icyo gikombe baze baronke ingene bashyigikira mu guserukira igihugu wabo bavuye mu bikorwa bitanabatekeje n'akazi ku rundi ruhande
mu kurangiza hari kuba igitegere cy'imigwi iserukira igihugu izoja mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2036 icyo gitegere kizokongerezwa kigashika ku migwi 48 bivuze iki kuri mwebwe byishura ibyo bariko barabaza ko kumbure na Afrika izoronka ibindi bihugu gitegere kurushiriza cy'izo serukira Afrika canke n'ahandi bivuze iki iyo migwi yongeye gushika kuri 48 muri make
nibyo urumva ko ni ingingo ishobora kuzoja mwaka kuzoja mu ngiro muri 2036 kuko urumva hariho umwanya wo kuyitegura iyo ngingo no kuyitotora kuraba urwego rw'imigwi ibyo biriko ariko ikiboneka ko ni uko ku mugabane wa Afurika hashobora kuzobonekamwo iyindi migwi yiyongera kuko mu migwi 19 ziyongeramwo urabye performance z'imigwi cyangwa se uko imigwi igenda itera imbere yo ku mugabane wa Afurika biraboneka ko kongezamo nk'ibihugu nka bitatu cyangwa bibiri ku mugabane wa Afurika bitewe batatu byo kwica kuko n'abantu bose nk'ubu barabona ko igihugu cya Algeria byaraboneka ko nk'umugeti ari kwitabira ino mondiyali byari kuba ari byiza kandi bibanye n'urwego babonye n'umupira wabo bari kubarerekana muri ino minsi ku rundi ruhande ugiye nko kuraba nk'ibihugu nka za Cote d'Ivoire na za Mali ni ibihugu bavuga ngo muri mu iterambere ry'umupira w'amaguru bari ku rwego rwiza kuko ugiye nko kuraba nk'inkino za FIFA ni nka Cote d'Ivoire iherutse gukina biratwereka ko hariyo urwego bari kubaragira ko n'ishusho bari kubarerekana ku rwego rw'isi muri rusange muri uno mupira novuga ko ni umwanya ko ku mugabane wa Afurika dutangura tugaharanira ko hazoboneka ibihugu bazotwongeza cyangwa se bizongezwa bivanye n'uko imizi izo biduserukira muri no mondiyali cyangwa se muri no muri kino kikombe cy'isi izo biri kwitwara bikiyongera ko n'ingino za kivandimwe ku migwi iserukira iri ku mugabane wa Afurika izo biri kirakina ingino zazo ariko baritwara tutanibagiye kandi na ya krasi na chante guwa rutonde ngaru kwa kwezi kwa FIFA uko ruzoba rutangwa uko imigizobe kiri kwa harale niho bazo tangura bakabonera ati yukuri turashobora guha umugabane wa Afrika ibihugu bigera kuri bitatu cyangwa bibiri cyangwa bine
murakoze Suleiman
kurwanya ndabona ko niteze kuzobona ibihugu byo ku mugabane wa Afrika byongerezwa
murakoze
mu mwaka 2036
murakoze yari umutumire wacu Suleiman Niyonkuru umenyesha makuru w'inkino ari ibujumbura mu Burundi twariko turavuga kuri tombora yabaye ku munsi wa gatanu urangiye yerekanye amakipe serukira igihugu yo mu turere dutandukanye ku isi azoba ari mu gikombe cy'isi yose kizoba muri uyu mwaka magiugu cha kata mkwezi kwichumi narimi ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro nshimira n'umutumire hanyuma nkabandanya ndabatumira kubandanya mwumviriza ibiganiro byacu n'imisi yose mu kinundi n'ikinyarwanda kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurindira mugira ibihe byiza.